Ri Nisuja Amerika. Isuja Amerika ribandanya kubashikiza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda Washington DC. Mwiriwe neza nshuti muduteze amatwi. Muri kumwe na Fidel Niyongabo
na Thomas Kamirindi. Mwiriwe neza.
Mu Rwanda leta isaba abanyagihugu kugira isuku mu ntumbero yo guhangana na virusi ya corona.
Abenshi bari kubyumva abandi ni gukaraba ku ngufu. Mbese urabona ntibarabyumva neza. Ni ku ngufu uri kubabwita mukarabe ariko ngo ibi mwazanye ngo bamwe ni ukurwana nabo ntabwo barabyumva.
Ubona umunyagihugu wo mu gisagara cya Kigali.
Ebola yabiri hafi gucika muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Umugambwe w'umushikiranganji wa mbere wa Israel Benjamin Netanyahu uri imbere mu matora yabaye muri icyo gihugu ku munsi wa mbere. Aya makuru hamwe n'ayandi tubafitiye turagaruka ko mu kanya gatoyi cyane mugume hafi y'amaradiyo yanyu. Duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi, donido ryayo. Ngaha muri Amerika, abademokrate baritabuna umunsi wa kabiri amatora yo mu ntango, mu gihe guhiganirwa kugenwa n'umugambi w'abademokrate ku bakandida kugira bazowuserukire mu matora ya perezida azoba mu kwezi kw'11 k'uyu mwaka, kuza kubera mu mareta 18 yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hafi ica gatatu c'intumwa z'umugambi w'abademokrate nizo ziza gutangwa amatora y'umunsi wa kabiri. Nyinshi muri izo ntumwa zikaba zituruka muri Leta ya California. Inyuma y'amatora mu ntango yabereye muri leta ya Iowa, New Hampshire, Nevada na Carolina ya mu bumanuko, amatora y'uno munsi wa kabiri yitwa Super Tuesday aza kubera umunsi umwe mu mareta 18 yo muri Amerika. Bernie Sanders, umusenateri aturuka muri leta ya Vermont, niwe ari imbere y'abandi bakandida bahiganwa n'intumwa 58 gushika ubu uzemeye kuzomutora mu ikoraniro ry'umugambwe w'abademokrate rizoba mu kwezi kw'indwi k'uyu mwaka mu gisagara cya Milwaukee muri leta ya Wisconsin. Ashobora kuronka amajwi menshi muri leta za California na Texas, aho ivyatohoje vyerekana ko ari imbere y'abandi bakandida.
OMS, ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe ubuzima, yatangaje uyu munsi ko muri iyi minsi 13 ishize nta muntu uheruka kwandura virusi ya Ebola muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. OMS rero ifite icyizere cy'uko Ebola ishobora kuranduka muri Kongo, ariko ikavuga ko igomba gutegereza iminsi 42 ireba ko nta muntu n'umwe wongeye kwandura mbere yo kwemeza ko koko Ebola yatsinzwe. Ebola yatangiye gukora ibara muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu kwezi kwa munani 2018, cyane cyane mu burasirazuba bw'igihugu. Inshuro ya 10 Ebola muri iki gihugu cya Kongo rero kuva mu 1976 yahitanye abantu 2264. Ni ya kabiri mu mateka yishe abantu benshi nyuma yatsembye imbaga y'abantu barenga 11,000 mu 2014 muri Afrika y'Uburengerazuba, cyane cyane mu bihugu bya Liberia, Guinea na Sierra Leone.
Naho muri Israel, amajwi yabahejeje gutora babajijwe yerekana ko umugambwe umushikiranganji wa mbere w'icyo gihugu Benjamin Netanyahu uri imbere mu matora yabaye muri icyo gihugu ku munsi wa mbere. Abategetsi bajejwe amatora bariko baharura amajwi uno munsi wa kabiri nyuma y'amatora agira gatatu muri Israel mu kiringo cy'umwaka. Amatora y'imbere yaho yabaye mu kwezi kwa kane no mu kwezi kw'icyenda mu mwaka urangiye w'2019. Haba Netanyahu canke uwo bahiganwa Benny Gantz, nta n'umwe yaronse amajwi ahagije kugira ashobore gushiraho leta. Netanyahu yagumye mu mabanga yiwe y'umushikiranganji wa mbere mu gihe cyose aya matora yabaye. Igihe amajwi yose azoba yashikirijwe, perezida Ruben Rivlin azogena umukandida yibaza ko afise amahirwe kurushiriza yo gushiraho leta y'urunani. Azoha uwundi mukandida gushika ku ndwi zitandatu muri ntunga kugira ashireho iyo leta. Uwo mukandida naniwe, uwundi mukandida azohabwa iminsi 26 kugira ashireho leta yiwe y'urunani.
Muteze amatwi radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda, kandi aya makuru ari no guhita ku rubuga rwacu rwa internet www.radioyacu.com. Muri Afghanistani, abatalibani batangaje uyu munsi ko baretse kubahiriza agahenje kari kamaze iminsi 9. Naho umuvugizi wa ministeri y'ubutegetsi bw'igihugu Nasrat Rahimi yatangaje kuri Twitter ko abatalibani bagabye ibitero 33 mu ntara 16 kuri 34 zigize Afghanistan. Avuga ko abasivili 14 babiguyemo, abandi 14 barakomereka. Yemeza kandi ko abanzi 8 nabo bishwe, abandi 15 barakomereka. Nkuko rero abyandika, abanzi nyine bivuga ku bwongo bw'abatalibani. Guverinoma ya Afghanistan ivuga ko yo yapfushije abasirikari 6. Leta Zunze Ubumwe za Amerika niyo yashatse aka gahenge katangiye ku itariki ya 22 y'ukwezi gushize kugira ngo yemere gusinya n'abatalibani amasezerano yo gucyura abasirikare bayo bari muri Afghanistan bose mu mwaka umwe n'amezi 2. Muri aya masezerano y'iduha muri Qatar yo kuwa 6 ushize, abatalibani bo biyemeza kugirana imishyikirano y'amahoro na guverinoma ya Afghanistan abatavuga rumwe nayo na societe civile yo muri Afghanistan. Iyi mishyikirano iteganijwe gutangira ku itariki ya 10 y'uku kwezi mu mujyi wa Oslo, umurwa mukuru w'igihugu cya Norvège. Ariko ababikurikirana baribaza niba koko izaba mu gihe intambara yubuye.
Ukubura k'umuyaga nkuba kwibonekeje mu bice byinshi by'igihugu cya Afrika y'Epfo n'ivyo bibona ko vyatumye ubutunzi bw'ico gihugu bwinjira mu bibazo bikomeye, ivyo bita recession mu rurimi rw'Igifaransa. Ubutunzi bwa Afrika y'Epfo bwagabanutse kimwe n'ibice 4% mu mezi 3 ya nyuma y'umwaka w'2019. Umuntu abigereranije n'amezi 3 y'imbere yaho, ahubwo ubutunzi bwari bwagabanutse ubusa n'ibice 8%. Ibibazo by'umuyagankuba wagiye uragabanuka mu bice bitandukanye by'igihugu n'ivyo bibonwa ko vyatumye ubutunzi bugabanuka kurusha uko abantu bari bavyiteze mu mezi 4 ya nyuma y'umwaka urangiye w'2019. Sosiyete y'igihugu y'umuyagankuba Exxon ntiyashoboye kuronsa umuyagankuba abawurondera mu gihugu. Iyo sosiyete ikaba yagiye iratanga umuyagankuba ku rugero mu bice abantu babamwo, mu mahinguriro no mu bibanza bigirirwamwo imirimo y'ubudandaje. Umwembo wagabanutse ibisata mu bisata indwi ku bisata 10 bigize ubutunzi bw'igihugu, hamwe n'ibisata 10 umwembo wagabanutse ndwi n'ibice 6%. Igisata cy'amahinguriro aho wagabanutse kimwe n'ibice 8%, mu gihe umwembo mu gisata cyo gutwara abantu n'ibintu wagabanutse ndwi n'ibice 2%. Mwandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika risamiranira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Mushobora kudukurikirana ku rubuga rwacu rwa Facebook no kuri site yacu ariyo wezi3@radio.yacu voa.com.
Amakuru mu biyaga bigari tuyahere mu Rwanda, aho leta yahagurukiye gukumira virusi ya corona, bityo irasaba abaturage bose kugira isuku nyine mu rwego rwo guhangana n'iki cyorezo. Eric bagira ubusa araduha ibindi kuri inkuru.
Hamwe mu hahuriro rujya n'uruza rw'abantu mu murwa mukuru w'u Rwanda Kigali, ayo majwi yumvikana n'ay'ibyuma by'abashinzwe umutekano bisaka abantu bashya binjira hahurira imbaga. Aha bahakiza amakarabira adasanzwe nyuma yo gusakwa n'abashinzwe umutekano. Ni hame ko hamwe mu hashyizwe amakarabira adasanzwe, buri wese akaraba ibiganza mu rwego rwo kwirinda no gukumira icyorezo cya virusi ya corona gikomeje kubiyogoza hirya no hino ku isi. Abijwi rya Amerika yasanze ku marembo yimwe muri hoteli za hano Kigali mu Rwanda bari barangije gukaraba ibiganza bitegura gukomeza gahunda zabo zitandukanye, bagashima izo ngamba zashyizweho mu gukumira icyorezo cya virusi ya corona.
Tuje mu mugo nyine yo kwirinda no kumenya coronavirus, kuyirinda no kureba uko twayikumira. Urabona ko ibikoresho by'ibanze byangombwa mu gukumira twabigejejweho ahantu hose bari sensibilize ubyerekeranye n'uburwayi. Ndabona rwose ingamba zihari,
turi gukaraba. Hari n'icyorezo kiri kuvugwa ku isi coronavirus, bidutegeka ko duhorana isuku aho tugeze tugakaraba.
Icyorezo kibateye impungenge
isi yose, nta n'ubwo ari abanyarwanda gusa, ariko twebwe nubwo bitarahagera tugomba kwirinda.
Aho kuri iyo hoteli hamwe mu hashyizwe ibikoresho byo gukumira no kwirinda virusi ya corona, habarizwaga uburyo bubiri: gukaraba ibiganza byifashishije amazi, ubundi bakifashisha imiti yabugenewe. Abari mu modoka bakinjira mu marembo ya hoteli bagashyikirizwa imiti batiriwe bayivamo. Tugeze mu isoko rya Nyarugenge mu mujyi wa Kigali naryo rihuriramo abatari bake, ingamba zari zimwe. umwe mu bashinzwe umutekano yadutangarije ko nabo bafashe ingamba zo gukumira icyorezo cyagaragaye bwa mbere mu gihugu cy'Ubushinwa kandi gikomeje guhangayikisha isi yose.
Ngo baracyashaka ibindi ariko depoi irahari umunsi ku munsi, kamwe kagomba gushyira kandi kahageze kugira ngo hataza kubamo icyuho cy'abantu bakwinjira badakarabye. Ingamba twazifashe kugira ngo twubahirize byo Minisiteri y'Ubuzima idusaba. Uko nubwo bitabidusaba natwe tugomba kubahiriza kugira ngo abanyarwanda bacu birinde iki cyorezo.
Mu isoko rya Nyarugenge mu gihe gito twahamaze twabonye abantu bakunze guseta ibirenge banga gukaraba ibiganza. Umwe mu bashinzwe umutekano w'iri soko akavuga ko impamvu ari uko iyi gahunda ikiri nshya kubasabwa kuyishyira mu bikorwa.
Abenshi bari kubyumva abandi ni ugukaraba ku ngufu, mbese urabona ntibarabyumva neza. Ni ku ngufu uri kubabwira uti mukarabe ariko ngo ibi mwazanye ni ukurwana na ntabwo barabyumva.
Kuri iki cyorezo cya virusi ya korona, Leta y'u Rwanda ivuga ko ingamba yashyizeho zishingiye ku mabwiriza y'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS. Bwana Julien Mahoro Niyingabira ashinzwe itumanaho mu kigo cy'igihugu cy'ubuzima RBC.
Ni uburyo bwashyizwe na Minisiteri y'Ubuzima biturutse ku mabwiriza ya OMS asaba ko abantu bahabwa uburyo bwo gukaraba intoki mu buryo bworoshye kugira ngo birinde. Ariko ntabwo ari gukaraba intoki gusa tubwira abantu, tunababwira ubundi buryo bwo kwirinda burimo kutitsamurira mu biganza, tukababwira gukoresha ngira ngo kuboko kw'ishati cyangwa se ukuboko kw'imyambaro yabo kugira ngo ibiganza byabo bikomeze bifite isuku badakomeza gukwirakwiza ubundi burwayi. Ikindi ni uko dukangurira abantu kugabanya umuco wo gukorakorana mu biganza, kusuhuzanya, urabizi ko biri mu muco wacu, ariko mu gihe bigaragaye ko bishobora gutera ikibazo twasize ari byiza ko dukangurira abantu kubigabanya kugira ngo birinde.
Bwana Mahoro Niyingabira akavuga ko abatazubahiriza amabwiriza yo gukumira no guhangana n'iki cyorezo ingufu Minisiteri y'Ubuzima mu Rwanda izazishyiramo kubigisha.
Ntabwo ubungubu twahita tuvuga ngo bazafatirwa ibihano kuko process yo kwigisha ni process mu by'ukuri itangira ifite resistance hari wenda ntabwo twajya muri communication ngo tubisobanure neza gutyo, kuko akenshi barimo na implication ubwo sinzuka ku bigo bya Leta. Ndavuga n'ahandi ho ntose hateranira abantu nko mu bacuruzi, abafite amaduka, amasoko, ariko mu by'ukuri no kwigisha no gukomeza gushishikariza abantu kubikora no kubumvisha ko bari kubikora mu nyungu zabo bwite. Ntabwo umuntu yavuga ko ikihutirwa ari uguhana abantu, ikihutirwa no kubumvisha inyungu zirimo no kubikurikiza.
Uretse mu rwego rw'ubuzima mu Rwanda rukomeje gukaza ingamba mu gukumira icyorezo cya virusi ya corona, mu rwego rw'ubukungu naho impungenge ni zose. Ariko u Rwanda rukavuga ko ingaruka zavuka ku rwego rw'ubukungu zashingira hanini ku gihe icyorezo cyamara ku gihugu cy'Ubushinwa gifatiye runini isi yose. Imibare y'abahitanwa n'iki cyorezo cya virusi ya corona yica rihindagurika umunsi ku wundi, ndetse ni nacyo kimwe ku mibare y'abamaze kwandura icyo cyorezo ibarirwa mu bihumbi ijana. Gusa ku mugabane w'Afurika virusi ya corona ho ntirakwira cyane kuko ibimenyetso byagaragaye ku bantu bari munsi y'icumi. Bagira ubusaba ijwi ry'Amerika i Kigali.
Urakoze Erika kuri iyo nkuru. Mu Burundi umugwi ujejwe kumenya no kunywanisha Abarundi sever utangaza ko ugiye kuzura ibisigarira by'abantu bishwe mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo irindwi na kabiri bahambwa ikivunga muri komine Gitega y'intara ya Gitega. Inkuru ni ya Radio Ijwi rya Amerika ifatanyije n'abanywanyi bayo mu Burundi. Turashikirizwa na Desire Hatungimana ari Kigali mu Rwanda.
Mu kiganiro ku bamenyeshamakuru, umukuru w'umugwi sever yashikirije ko inyuma y'ukwezi abagize umugwi bariko bakorera mu ntara ya Karusi bageze ku ntambwe ishimishije yo kuzura ibisigarira by'abantu bagandaguwe mu gwimo wo mwaka w'igihumbi kimwe amacenda na mirongo irindwi na kabiri. Petero Karaveri ndayicariye agatangaza ko hamaze kwegeranywa amagufa y'abantu barenga ku bihumbi indwi n'amajana atatu mu binogo umunani vyonyene.
Ku ruvubu ku mutumba Bukirasazi muri komine Shombo mu ntara ya Karusi tuhamaze amayinga ashikane. Twatanguye amayinga abiri dukora ibinogo bitandatu. Ivyo binogo bitandatu twarabikoze turabiheza, hanyuma abantu ibisigarira byavuye muri ivyo binogo mu majambo make tubiteranije n'ivyo twakuye mu binogo bibiri twita ibinogo inomeranije byose hamwe havuyemwo ibisigarira by'abantu bashika ibihumbi indwi n'amajana atatu na mirongo ine na munani. Iyo tuvuze icyo gitigiri dushaka mwumve ko hari n'abantu amagufa yacitse ivu.
Umugwi ujejwe kumenya ukuri no kunywanisha vyabaye mu Burundi muri kahise watangaje kuri uno wa kabiri kugiye kubandaniriza igikorwa nk'ico mu ntara ya Gitega. Ndayicariye arongoye uwo mugwi akavuga ko no muri yo ntara baronse amakuru ko hari ibinogo byabahambwemwo abantu mu kivunga.
Kuva ku munsi wa kane tuzotangura ibikogwa imashitsi aho ni mu giheta mu ntara ya Gitega, niho hari ibinogo bine twatoye, ariko ivyo binogo bine hariho n'ibindi twatoye ahitwa Mutobo. Mutobo ni kibanza kiri hafi ya harya hari kibutso ci ngoma zihaye Burundi gishora, aho naho tumaze kwatora ibinogo bibiri. Ariko kumanutse ku mucamo uja nk'ingozi hari ibindi binogo bibiri twatoye ahitwa Muremera agashimbira Nyabunyovu. Uteranije ibinogo bine vya mashitsi, binogo bine vya Mutobo, binogo bine vya Muremera, byose rero ni binogo munani.
Bidasigura ko aho ku nkengera z'uruzi Ruvubu umugwi Severo maze iminsi ukorera ibikogwa vyarangiye. Abagize uwo mugwi bavuga ko hakiri ibindi binogo batarashikira, kandi ko ibikogwa bigiye kubandanya nk'uko ndayicariye abarongo yabandanya bivuga.
Ubu rero tuvuye ku Ruvubu, ariko tuzosigaho umugwi uguma hakorera, kuko hari ibinogo bindi tutaratora. N'ibinogo batubwiye bifutswe n'umusozi wavutse igihe ishyirahamwe Sojeyasi Atomu ryariko rirubaka ibarabara rya Gitega Karusi Muyinga. Aho hantu hari umusozi mushasha, bavuga ko hari ibinogo bine tuzorondera iryovu rihavuye.
Ivyo binogo vyahambwemwe abantu mu kivunga mu bihe bibi Uburundi bwaciyemwo, uwarongoye mu giseve avuga ko bavyerekwa n'abanyagihugu. Petero Karavenda yicariye agasaba Umurundi wese azi ahahambwa abantu muri ubwo buryo mu bwicanyi bwose bwabaye mu Burundi kuva mu mwaka w'1896 gushika mu mwaka w'2008 kubimenyesha uwo mugwi.
Iyo yari inkuru yerekeye umugwi ujejwe kumenya ukuri no kunywanisha Abarundi Sever utangaza kugiye kuzura ibisigarira vy'abantu bishwe mu mwaka w'1972 bahambwe ikivunga muri komine ya Giheta iyi ntara ya Gitega. Iyi nkuru rero yari inkuru y'ijwi rya Amerika ifatanije n'abanywanyi baye mu Burundi mwasomewe na Desire Hatumimana ari Kigali mu Rwanda. Tukivuga kuri iyi nkuru ibikogwa vy'uyo murwi w'igihugu jejwe kumenya ukuri no kunywanisha Abarundi tibibonwa co kimwe na bose. Hari abavuga ko ivyo bikogwa bibaye mu gihe mu Burundi hiteguriwe amatora bishobora kugira ingaruka ku kuntu Abarundi bazo kwitorera ababarongora mu gihe hari n'abavuga ko ibinogo bitogwa muri iki gihe vyerekana ko umengo Abarundi bishwe baraba mu bwoko bumwe. Mbega inararibonye mu vyerekeye politike y'u Burundi zozo zibona gute ibikogwa vy'uwo murwi? President Sylvestre Ntibantunganye yahoze atwara Burundi yahaye ikiganiro mugenzi wacu Frederic Mundikije.
Icyo navuga nuko ubwa mbere hoho uwo murwi ufashe igihe kinini kugira ngo ujeho, kuko ubundi wari wiyumviwe yuko wobaho kuva mwaka w'2001 shika mu 2005 ko bizashoboka. Ari mu cyo gituma mbere n'ibikogwa abantu Abarundi bari bawurindiriye ko agiye bishoboka. Uyu munsi rero hariho ibikorwa vyatanguwe abantu bakagenda babitoka kuvyishi nkuko bivuze, na cane cane kubiraba ivyo binogo vy'abantu kimwe n'amajana 1992 vyo honyene, ko hariho n'ibindi binogo bavuze bamaze kuvuga yuko babonye kandi bakakuramwo ibisigarira vy'abantu hari byo mu 2002 biri mu mwaka w'1993. Hari rero koko abavuga bati iby'ubwoko bumwe si ubwoko bwose. Je ndibaza yuko icya mbere twoshima ari uko ari intambwe itewe n'uwo mugwi, kuko gushika ubu ahandi hose abantu bagenda bavuga gusa.
Tukivuga no ku murwi nyine hari n'abavuga ko uyu murwi ugizwe ahanini n'abantu bo mu bwoko bumwe, ibyo mu bivuga ko ikimwe
ya abantu b'ubwoko bumwe abanamba. Igihe uwo mugwi wemezwa mu ntamashinga mateka, turazi yuko mu idirizwa hari ivyari bitegekanijwe kuba wugira shingiye ku bwoko, yuko uwo mugwi urimwo abahutu n'abatutsi.
Ariko hariho abatemera ubwoko bwa bamwe mu bagize uyo murwi.
Reka ndakubwire ikibazo cy'ubwoko bw'i Burundi. Hari n'umuntu ashobora kwibaza ati mbega umuntu kugira ngo yemeze ko naka ari mu bwoko ubu afatira kuki? Afatira ku kwasa, afatira ku kwavuga, afatira ku migenzo, afatira kuki? Kubwo ni byose mu Burundi usanga iwacu hari urugangatiranye. Icya kabiri nakubwiye ni uko uwo mugwi ushigwaho hariho ibwirizwa byerekanye yuko atuze ko harimo abantu ubwoko bwose kandi mu byo tuzi mu gihugu je ndashobora kwemeza yuko abantu mu bwoko bwose barimo je ndibaza yuko ahubwo ari ikibazo kiri ariko kenshi na kenshi iyo kuri ku kaje dafite ibyo byose kumenyekana hariho abantu baca baja hejuru bagatangura kuvuga ibintu umengo nta kindi baganije atari ukubuza yuko uko kuri kwa gutangwe kumenyekana kutamenyekana
hari n'abavuga ko gutangaza ika gushira habona ibyo bitigiri by'abantu benshi cyane rwose bahambwe ikivunga hasigaye akanya gatoye ngo amatora abe bishobora kugira ingaruka ku banyagihugu ugasanga aho kuja gutora bihweje programme y'umukandida bagiye gutora bihweje ibintu byababaje ku mutima bibibutsa ibyabaye mu 1972 ivyo mubivuga kwiki
oya abantu ntibazahagarika ubuza w'igihugu mbega iyo amatora agiye gutunganywa acagarika atunganywa ubuzima bw'igihugu buca buhagarara abo bavuga gutyo icyo barangura abo nyine mu buzima bwabo bwa minsi yose iyo hageze amatora baca rihagarika ari umucamanza acagarika umucamanza nicaye ngo amatora ageze oya sho ni iki icyo nokwita icyitwazo kidashobora kugira aho kigeze reka mbwire abantu twemere gazi yuko unyikuri bitabaye kuboneka hari abo kubabaza aho kubabaza nabo nayo abaza bo nyine kuko batabiteguye mu mutima kugira ngo kuri kuze ahubwo kubafashe mbere no gukira kuri byo bagenda ndabivuga ntundabisubiye kuri tukwemere ko kurakiza kurakiza giriwe icyaha kurakiza n'uwagize icyaha iyo yuguruye umutima akemera ati reka uko kuri kuboneke kandi twiye muri nanka n'igihe cyose ufite intambwe iterwa ngo yangoya zopfa dukimbagirira hahandi tuge turi ko turategura akazoza kabi k'ugwaruka rwacu ahubwo ubugwaruka tujya kurukingira ubu mu gushyiraho nuko ako kahishe hama tugire tuti nyabu n'abantu bacu ngiyi icyo kwirinda
Sylvestre Ntibantunganya mwahoze mu rongo y'u Burundi murakoze cyane gose ku kanya mwahaye radio ijwi ry'Amerika
bakunze ijwi ry'Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda mu gihe imirongo ya FM musanzwe mutwumvira ko yoba ifite ikibazo mukurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa short waves guhera saa kumi kugeza saa mbiri z'ijoro mutwumvira kuri metero 19 na metero 22
Ijwi rya Amerika tugaruka no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nkuko twatangiye tubibabwira rero uyu munsi amatora y'amajonjora mu bakandida b'ishyaka ry'abademokrata bashaka rero uzabahagararira mu matora y'umukuru w'igihugu mu kwa 11 aya majonjora yakomeje uyu munsi yakomereza icyarimwe muri Leta 14 nyuma ya Leta enye zatoye mu minsi ishize arizo Iowa, New Hampshire, Nevada na Carolina y'Epfo Mugenzi wacu Tim Ishimwe amaze kuvugana n'umunyarwanda Mutemberezi Augustin uba muri Texas imwe muri izi leta 14 ubu ngubu zirimo zitora
Amatora uko bigaragara nyine urabona habayeho amatora adasanzwe n'abakandida badasanzwe bafite imigambi ya politiki irangwa ya politiki zitandukanye urabona hari abantu mu bakandida bari kwisonga nka Biden ni numuntu muri liberal democrat ariko kandi cyane cyane uri usa naho ari hagati ya mu ishyaka hakaba kandi umundi mukandida uri imbere ari nawe ngo uri imbere ku majwi ari Bernie Sanders ufite politiki itandukanye n'iy'abademokrati basanzwe kuko afite we avuga ko ari umudemokrati umusosiyalisti politiki zabo ziratandukanye kandi zikaba zisa n'izerekeza mu cyerekezo gitandukanye n'ubwo bafite byinshi bahuje bombi nk'abademokrati
nicyo nashaka no kubaza kuko bo nibo basa nk'aho bari ku isonga uri kubona ari nde ushobora kuza kuba afite amahirwe menshi kurusha undi
uko bigaragara ndakeka ko Biden ashobora kuba afite amahirwe kurusha Sanders impamvu ari uko mbitekereza nuko Texas ni abademokrati abafite ubuce bw'abantu bari liberal cyane na cyane ko mu mijyi nka Austin cyangwa bya San Antonio na Houston ariko kandi ni ubundi ni ni ntuza ni state y'aba conservative n'aba democrats ba n'abantu bafitanye ibintu byinshi basangiye n'aba republican nk'ibintu byo uburenganzira bwo gutunga imbunda ibintu by'umutekano ibintu byo byo mbese na ni conservative state iyure ushingiye kuri ibyo ngivyo rero ba bonan abahara Biden afite amahirwe menshi none babikongeraho yuko abantu nishaka yo demokrasi nk'uko tubizi hari abantu bafite system ariko itari democratic kuko hari ntabwo ari abatsinga ari abatoye gusa bafite amajwi yo gutora umukandida ahubwo hariho n'abantu basanga ari abarwanashyaka b'abayobozi aribo twita superdelegates ibirebye nk'ubu Biden ejo shyigikiwe n'umuntu wari wiyamamaze ku bwa perezida ariwe uriya mugabo ejo bundi wavuye wari araniga kuba senator nuko none bikaba bigaragara rero kenshi ko Biden ushingiye ku shyaka uko iteye na n'umuco wa state Biden afite amahirwe ariko nanone urebye ku rundi ruhande kuko abantu bafite ingufu bafite ishyaka n'ubwuzu cyane muri aya matora bagaragaye kenshi na kenshi n'urubyiruko urwo rubyiruko rero nanone rushyigikiye Sanders rero uko aramutse urwo rubyiruko ruje rukitabira cyane amahirwe nano byagumugira amahirwe ikindi kigaragara wenda cya Sanders ashobora nanone kuba byamufasha nuko hara urebye nk'uko byabaye muri state ya Nevada n'ahandi aho yagiye atsinda nangwa abona amajwi meza abantu b'abaspanishi baramushyigikiye cyane kandi Texas ni intara yiganjemo iyo community ashi habaye kuri ibyo ngibyo imibare yiyongeye y'abaspanishi akaba hiyongeraho imibare y'ishuri urubyiruko mu bari butore ibyo biba bishyira imbere amahirwe ya Sanders.
Mutemberezi Augustin yaganiraga na Team Ishimwe. Mutemberezi rero aba muri Texas, imwe muri leta 14 zirimo zitora mu matora y'amajonjora mu bakandida b'ishyaka ry'abademokrat bashakamo uzabahagararira mu matora y'umukuru w'igihugu mu kwezi kwa 11 gutaha.
Mukanya turasezerana mu biganiro n'amakuru twa cyabafitiye muri aka kanya y'amareka dusube tubibitse ingiga ngo n'inkuru z'amakuru twabwiye abademokrate baritabu no munsi wa kabiri amatora ya mu ntango mu gihe guhiganirwa kugenwa n'umugambi wa bademokrate ku bakandida kugira abazoserukira mu matora ya perezida azoba mu kwezi kw'11 k'uyu mwaka kuza kubera mu mareta 18 muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
OMS ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe ubuzima yatangaje uyu munsi ko muri iyi minsi 13 ishize nta muntu n'umwe uheruka kwandura virusi ya Ebola muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko OMS kugira ngo yemeze yuko koko Ebola icitse muri Kongo ivuga ko igomba gutegereza iminsi 42 ireba ko nta wundi muntu wongeye kwandura. Iyi virusi yahitanye abantu 2264 muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo guhera mu kwezi kwa munani 2018.
Amajwi y'abahejeje gutora babajijwe yerekana ko umugambwe w'umushikanganji wa mbere w'igihugu cya Israel Benjamin Netanyahu uri imbere mu matora yabaye muri icyo gihugu ku munsi wa mbere abategetsi bajejwe amatora ariko baharura amajwi no munsi wa kabiri inyuma y'amatora agira gatatu muri Israel abaye mu kiringo cy'umwaka.
Muri Afghanistani abatalibani batangaje uyu munsi ko baretse kubahiriza agahenge kari kamaze iminsi 9. Leta ivuga yuko bagabye ibitero 33 mu ntara 16 kuri 34 zigize Afghanistani.
Amakuru n'ibiganiro rero twari tubafite kuri Radio Ijwi rya Amerika muri uyu mwanya niho agarukiye. Dushimeje niwe Peter Handley yadufashije mu buhinga bw'ivyuma hamwe na Fatou Alimaskara radufashije kwegeranya ibiganiro byahagarariwe na Idigwema kuri mikomare kumwe na Jean Fidel Niyongabo
na Thomas Kamilindi. Turabashimiye cyane, umugoroba mwiza, murakarama.